mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi muteza amatwi iganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe muri tu ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro vya uno mwanya
cerekeye scanner ntiturakigira twabanje gufasha u Kennedy dialyze ko dialyze no kuri ni chronique umuntu akenera kangahe kundwi
Uni Madame Konsili Nibigira, umuyobozi wa Mituel, ishirahamwe rifasha kwivuza abakozi ba leta mu Burundi, avuga umugambi wo gushira kuri Mituel ibipimo by'indwara zisaba icuma cha scanner ugeze. Inkuru kimwe niyerekeye integuro y'itegeko rigamije kurandurana n'imizi ihonya bwoko hadashizwe inyuma n'ivyaha bikabije mu Burundi turazigaruka ko handi hato. Hagataho intumwa idasanzwe y'igihugu cy'Uburundi mu karere k'ibiyaga binini isaba leta y'u Burundi kuja mu biganiro bidakumira idonido ni mukanyi sase. Nongere ndabahikaze makuru twafitiye uno mwanya. Intumwa idasanzwe y'igihugu cy'Uburundi mu karere k'ibiyaga binini hasaba leta y'u Burundi gushira imbere ibiganiro bidakumira ikaraba ingene abarondegwa n'ubutungane bahabwe ikigongwe cy'agategekanyo mu kiganiro Madame Wakaja Lasseur yahaye amenyesha makuru imbere yo gusubira mu gihugu ciwe yavuze ko atewe impungenge n'ubukene bwinshi abarundi barimwo umenyesha makuru wacu Bujumbura Iroje wirika neza yakurikiranye ico kiganiro.
Inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu umupfasoni Kaja Lasseur yavuze ko yabonanye n'imigwi y'abantu itari mike muri bo harimo indongozi z'igihugu abanyepolitike abaseruka ibinyamakuru yongera yishikira mu gihugu hagati aho yamenyesheje ko yasanze ubukene buvuza uruhwa. Uwo mupfasoni waserukira Uburundi mu karere k'ibiyaga binini yemeza kandi ko ibibazo bijanye n'agatekakazi na muntu biteye impungenge. Madame Lasseur ahamagarira abegwa n'ibibazo by'u Burundi kunyarutsa ibiganiro kugira igihugu kive mu ndyane cashizwemo n'amatati ya politike yadutse mu 2015.
Au niveau situation politique et sécuritaire, j'ai pu constater une nette amélioration de la situation.
Ahagira ati kubijanye na politike n'umutekano nariboneye ko ibintu byahindutse cyane ugereranije n'umwaka w'ihumbi 2015 mugabo ibyo ntibisigura ko intandaro y'indyane zavutse mu 2015 zatorewe umuti. Nibaza ko ari ngombwa ko abantu baje hamwe bakaganira kugira batorere umuti izo ndyane za politike. Kuva mu 2015 Uburundi nta kindi bushira imbere twama twizeye ko umuti w'indyane uzoca mu nzira imwe gusa ganiro birongowe na Mukapa
dialogue regional guidé par l'ancien président Mukapa.
Muri ivyo biganiro ariko leta yarahiye kwicarana nabo yisi nkoze z'ikibi bagizwe n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 mbere ubutungane bw'abasohoreye imitahe mpuzamakungu. Nubwo biri uko Lasseur hasanga ataka idashoboka.
C'est toujours le cas dans les négociations et il y a toujours des uns et des autres qui essaient de bloquer le processus, c'est normal. Ça c'est un dilemme dans le dialogue.
Niko vyama bigenda mu biganiro bamwe n'abandi bama bashaka kubibera intambamyi kandi n'ibisanzwe. Niyo madidane yama mu biganiro biba bikenewe ko abantu bakoze ivyaha bakurikiranwa n'ubutungane ariko kandi n'ukuraba w'umuganira kugira ngo ushike ku muti wa politiki urama. Mu bindi bihugu hariho uturorero aho hari ibiganiro vy'ama horo n'ubutungane bugakora nk'akarorero hashobora gutangwa ikigongo cy'agateganyo nk'uko byakozwe muri kahize mu Burundi.
Ça peut se résoudre par exemple l'immunité provisoire comme ça a été fait à l'époque au Burundi.
Ubuserukira Uburundi mu biyaga binini yanavuze ku ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro muri ako karere n'icuka kiri muri Congo muri iki gihe.
Oui, on voit bien sûr une tendance dans la région des Grands Lacs des leaders qui veulent changer la constitution
pour ego turabona mu karere k'ibiyaga binini ingendo y'indongozi zishaka guhindura amabwirizwa nshingiro ngo zigumize ku butegetsi. Nk'ubu Burundi bufashanya n'ivyo bihugu sahacu kuvuga ko ari bibi canke byiza gusa ikituraje ishinga nuko bene izo ngingo zitoherekezwa n'ubugizi bwa nabi.
Ne va pas de pair avec la violence. Situation en RDC est très très préoccupante.
Ibiri muri Kongo birateye umutima uhagaze naho nyene hari kuzazanirwa kubijanye na demokarasi ufatiye ku matora yigijwe inyuma ariko ikiduteye ubwoba kurusha n'ubugizi bwa nabi tubona mu gihugu cyose.
C'est la violence qu'on voit maintenant partout dans le pays.
Uburundi mu bihugu bifasha Burundi ku rugero runini ku mwaka butanga miliyoni 40 y'amafaranga y'abanyaburaya yoro mu migambi y'iterambere. Icyo gihugu ariko cifadikanije n'ibindi bihugu bya buraya mu gufatira ingingo leta yo kudasubira gucisha amafaranga mu kigega cyayo. Mufasoni dasuwe ya sigu ya kuizongi ingatari bihano, ahubwo zibereye kuko zihagaze ku masezerano ya Cotonou, Uburundi bwitereye ku mukono bwonyene. Yanavuze ahubwo ko atawovuga ko umwe bwa Burundi bwahevye Abarundi mu gihe ibihugu vy'uwo muryango biherutse kwemeza imfashanyo y'imiliyoni 95 z'amayero azofasha Abarundi mu myaka itatu iri imbere. Eloge Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Namashinga mateka y'u Burundi kuri no wa gatatu yazindutse yiga integuro y'itegeko rishaho umugwi hugukinga iho nyabwoko n'ivyaha byo mu ntambara. Bamwe mu mashinga mateka bagabishije ko bihweje ibihe bya politiki Burundi burimwo hashobora kuba iho nyabwoko mu gihe abandi bemeje kwico caha kitoshoboka mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Fidelite Yishatse yinyarukiye mu kigobe akorera namashinga mateka y'u Burundi adutegura ino nkuru.
Integuro y'itegeko ishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe jana kwijana mu nama nshinga mateka y'u Burundi. Ariko rero ivyishigwaho y'uwo mugwi yateye amakenga bamwe mu bashinga mateka bari mu ruramakoraniro mu kigobe mu Burundi. Kuva habaye kwiyamiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashirahamwe adanirije vya politike hati bagiye byegeranyo mva makungu aho mu byashikirizwa harimo ko mu Burundi ashobora kuba ihonyabwoko. Ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe. Abashinga mateka nkamvuye kurera zaro hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishigwaho y'uwo mugwi w'ubukinga ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara itubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Umushikiranganje Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yaje mu namashinga mateka gusigura iyo nteguro. Uyo nawe akaba yahumurije abashinga mateka
kibaza ngaha rero yuko ari inyishu irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide kimwe mu byo umugujejwe uzokora cyane cyane kubibazo bijanye na impunity. Muvyibuke neza yuko igihe igihugu cacu cavuga ku mugaragara ko kivuye muri CPI abagityoza bace bavuga ngo kigomba kugurura umuryango impunity. Na kanya keza uko bereka yuko Luendola ihibambewe ivyo kuja muri impunity bitarimo ahubwo agomba mbere kujaho n'ugwego rukurikirana ivyo bintu nyene bya impunity n'ivyo bya genocide.
Naho biruko iyo nyishu hari abashinga amateka itanyuze. Umushinga amateka yigenga Fabien Bantijanino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe.
Mbega yuko mushikira ngaha ikimenyetso mwafatiye igipimo cyo bari iki mu gihe Burundi ashitana ari irahara abantu barazimangana ndi bubanze basanze ntagaza ahantu abantu bari ku ikarashishi baje bame ngo hewe nguzo kwishikana icyo kintu gisigura nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikane tuzogusongako tuzogukorerako tuzokumesa aya majambo mwe mwumva gasigura iki byukuri igihugu nituzokirekura twagikuye kure bisigura iki hakobokirekura uwo byura umutwe muwo mugwi omena wewe umva tukira abantu ukuvuga ngo ntawe cyangwa ugashoboka
agiheza gushikiriza icyumviro ciwe. Umukuru w'inama nshinga amateka Nyabenda Pascal yaciye amwishura ubwo nyene
yakubahwa honorable Fabian reka kufata ama exception wewe ukunda gufatira kutuntu tutu exception gufatira kuri aho kuri oya ntacu reka tubandane.
Hagataho iyo ntego y'itegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara hamwe n'ivyaho nyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya kuntu kunywanisha Abarundi uri ku kivi. Bamwe bashinga amateka batuye uwo mugwi wari ukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya ukuntu kunywanisha Abarundi kugira ngo mubawugize ntiyazohave habamwo abagirwa n'ivyaha severe izo bashize habona. Kuri ayo makenga umukuru w'inama nshinga amateka nawe ati
uworindira gusa gukora ari uko severe ihejeje ntanaboshingwa amabanga mu gihugu havuga uti reka gushinga amabanga uriya canke uriya severe itaragiye kivuze ati kubera ko severe itaravuga ngo turabe ko naka atagirizwa ibinabiri turafise ibyo dushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga.
Uwo mugwi ukinga ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyihonyabwoko utekana n'ibwizwa shingiro ry'umwaka w'2005 mu vy'integuro ishiraho uyo mugwi rero itegekanya harimwo yuko bazoba bawugize bazoba bakomoka mu mihungu itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri batasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugwazo baharimwo abanyamigambye muri yo hakaba hariho izo biserukiwe mu nama shinga mateka hakaba kandi nabo bawugiza bazo bakomoka amashira hamwe atabigamye vya politike amadini abaserukiwe bakenyezi hamwe no gwaruka ibujumbura fitereta ishatse icyo gya Amerika.
Twacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abakukuruke bavuzwa n'ishyirahamwe rifasha mu kuvuza abakozi ba leta y'i Burundi Mituel basaba iryo shyirahamwe kubafata nk'abantu b'intege nke bakeneye kwitabwaho kuruta. Ni mu gihe abakukuruke bavuga ko imiti ifasha mu gupfufahaza indwara zikarira abageze mu zabukuru itaboneka mu mafarumasi akorana na Mituel. Mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana atugire ku muriri w'ino nkuru.
Bamwe mu bakukuruke bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bakarigwa n'indwara zijanye n'umuvuduko w'umurindi w'amaraso, igisukari n'izindi ndwara zitandukanye. Nderesa Bimana aserukira abakukuruke bo mu ntara ya Gitega.
Abakukuruke barafise ibibazo bisangije mu bijanye n'amagara yabo. Ubwa mbere abakukuruke usanga bateye mu myaka ikuze barafatwa n'indwara z'ubwoko bwinshi, amarimatisme, indwara zijanye n'umutima, ibitigu, eka umubiri waramaze gusaza. Muri byo nariko ndavuga by'ibigwara bibafata hari ibigwara kenshi usanga bisaba ibipimo bijanye n'icyo cyasikaneye, nkuko usanga hariho n'ibirwara bindi bibafata nk'ama hepatite, ibi munda bisaba yuko basuzuma, bisaba ibyuma by'ubuhinga kugira ngo bashobore kubona izo ndwara. Mituwele ibikwiye kubafasha.
Abo bakukuruke barashima ko mituwele isigaye ifasha ku ndwara y'igitigu kitumva umuti, bigasabwa ko bavomamwo imicafu ivyo bita diarize mu rurimi rw'igifaransa. Abo bakukuruke naho bashima ivyo, basaba ko abakukuruke bovuzwa na mituweli ijana ku ijana kuko bakukurutse amikoro aheza hagabanuka cyane. Abo bakukuruke basaba nuko icuma karuhariwe mu gupima indwara zitandukanye bita scanner naco nyene coja kuri mituweli. Ndere yansaba Imana
mituweli tukona yisaba yuko yarikwiye kuvuza umuntu yakukurutse atani ikintu nakimwe musabye, bakabafata ku rugero rumwe na burya bakenyezi bagenda kwibaruka kujya kwa barya abana bakiri bato bato. Ego umukukuruke nta buryo bagifise, nicyo gituma ndiko ndabivuga bari bakwiye kuronka kuvuzwa ku buntu kuko kenshi nta bundi buryo bafise. Abakozi ba leta bo nta handi hantu baba barakoze, aho usanga batagira n'udutongo tubunganira n'ikicepu ca ruguru.
Konsiliya Nibigira umuyobozi mukuru wa mituweli yishuye ko ico kibazo cyo kuvuzwa ijana ku ijana kirengeye mituweli ariko cyoshikirizwa leta y'u Burundi. Mu bijyanye n'ibipimo karuhariwe bita scanner, abo bakukuruke basaba ko byoja kuri mituweli. Konsiliya Nibigira umuyobozi wa mituweli avuga ko ivyo bipimo vya scanner bisaba ivyigwa bibanza gukogwa, akamenyesha ko babanje kwihutira gushira ko dialyse kuko ari isaba inshuro nyinshi zo kuza kwa muganga.
Ku icerekeye scanner ntiturakigira, twabanje gufasha ukeneye dialyse. Ko dialyse ni kuri ni chronique, umuntu akenera kangahe kundwi kandi bica biba ivy'ubuzima bw'uye bwose uwo murwayi basigaranye, ariko scanner ntuwuje muri ako kanya. Ivyo rero navyo vyagiye mu bibazo tugiye kwiga kugira ngo turabe navyo ko twobushira ku mugabo twabanje abo bababaye gusumba.
Kubijanye n'ibindi bibazo abanywanyi ba mituweli bafise, Konsiliya Nibigira avuga ko bizoshigwa mu migambi yo mu mwaka w'2018.
Imigambi yakazoza twizeza ku banywanyi nuko turiko turaraba na cane cane hagati mu gihugu ingene twoshobora kwashikana ayo mafarmasi ngo bashikire umuti.
Uwo muyobozi mukuru wa mituweli yagiriye ko avuga ko ari nacyo gituma bariko bategura ibiganiro nabo banywanyi batandukanye kugira ngo batange ivyiyumviro ku vyo inyanyugo. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Ndiende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu zame.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intabire ivuye mu bishishwa y'ikawa mu ntunge ifise akamaro gakomeye ku butaka kurusha intabire z'ikizungu benshi bidogera ko zinazimvye. Ivyo ni vyemezwa n'abaramutswa ishirahamwe Certe Kiago mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Innocent Ntakirutimana eseruka iryo shirahamwe ahatangura sigura uwo mwavu ukumeze.
Muri Certe Kiago turahingura umwavu kama w'ikirundi. Uwo mwavu ukaba upa mu bishishwa z'ikawa, n'umwavu umeze neza umeresha. Turawuteza ibiterwa bitandukanye, ibigori, ibiharage, ubushaza, ibiraya, imboga, nk'irengarenga, amashu, intore. Hariho n'ubundi mbere n'umunyagihugu uba yaraciye ko arawushirako arawukoresha mu gutera uburo. Kuri ivyo biterwa n'umwavu wimbuka cyane, kandi mu kuwuteza nta angre chimike twirirwa turakoresha urikwiye ukungene usa ungana ku rugezo rwo kumeresha binganya na angre
none n'umwavu umunyagihugu asanzwe ashobora gukoresha ko tuzi abanyagihugu benshi barimo ikawa. Tubwire muri make ibyo mwoba mushira muri iyo mwavu. Nibishishwa by'ikawa byonyine canke ibindi bintu mwoba mwongeramo n'inkibike?
Ego dukoresha n'ibishishwa by'umwavu w'ikawa, turongera ko tukatanga dukoresheje ibiharoharo by'ibiharage. Ego tukakoresha nyine n'ibindi bintu nyine bw'ubuhinga bw'iwacu nyine tama igihugu nyine tusiwe tukaja kurota mu yandi mayendisi.
Bifata igihe kingana gute kugira ngo mutegure uwo mwavu?
Uwo mwavu kugira utegurwe ufata igihe cy'amezi 3.5. Mu gihe cy'amezi 3.5 gushika kurane umwavu wamaze kumera neza ukeneye kuwuteza wowuteza.
Nkuko nari nabivuze ko tuzi ko Abarundi abanyagihugu batera ikawa cane, ni ikintu gishasha canke abarimyi boba basanzwe babikoresha? Ko tuzi ko abarimyi b'ikawa ari benshi mu gihugu, kumengo n'abavyijukiye cane.
Twebwe twavuga ko turi bashasha kuri ubwo bushakashatsi twakoze wo kugira turondere uwo mwavu w'ikirundi uva mu bishwa by'ikawa. Bose mu kugira tubyiyumviye tubikore, twaraze ikawa yamara imwe mu mwaka. Ikawa yamye imwe mu mwaka ntingana co kimwe n'ibyo bindi biterwa. Twavuga ati none ibi bintu byabishishwa by'ikawa biguma bidufata ubusa, bigenda bikongera bikona n'ahantu amayibine abari. Ati nta kuntu umuntu yaba ikunyene abikoresha kugira bivemo ikindi kintu. Twiyumvira ubwo buryo uwo mugambi kugira tuwukore. Dusha dukorana na Université Populaire Haguruka, tuzaja hamwe turabikora, hama turakorana na Université y'Uburundi. Ku bihato twaza turatora aho byaraca muri izabo bakaturabira yuko umwavu woba umeze neza kugira umereshe. Niho twatangiye gukora duteje, tukabona ibigori bimeze neza, ibihage bimeze neza. Mbere n'ubu twariko twashikoze ku bushakashatsi twiratoye yuko twotabiza ikawa nayo.
Urakoze cyane mushinga ntaye ntakirutse Imana. Duhinge tukire tubaze Lydia Havyarimana. Lydia, wowe uri mu ntara ya Muramvya, watubwiye ko ukoresha uyu mwavu. Innocent Ntakirutse Imana yatubwiye yuko ushobora gukoreshwa mu biharage, mu bigori, mu biraya cyangwa no mu bwishaza. Wewe utera iki? Wawukoresheje mu wuhe murima wasanze akarusho ari akahe? Niyaba cyane cyane warakoresheje uwundi mwavu?
Nawukoresheje mu murima w'ibigori, n'umurima w'ibiharage, n'umurima w'ikawa, n'umurima w'imboga zirengarenga. Kuko narisanzwe nkoresha umwavu angre chimique, ariko nasanze hariho akarusho. Niho rero narakoze n'ubushakashatsi, ndafata ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu wa angre, ndafata n'ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu uhinguwe mu bishishwa by'ikawa. Nasanze no gupima birushanya amagarama 8.
Umaze kwimbura wasanze ibiro bitandukanye?
Yego, ikiro cya kitejwe angle chimique n'ikiro nasimye ku gikombe, ntima igikombe 1/2 kitewe mu mwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa. Ntima n'igikombe ko 2 kitewe mu mwavu w'ikitejwe angle. Nasanze ibitejwe uwo mwavu w'ikitejwe by'ikawa harenza ko amagarama 8. Ikawa naho siritse nyene nkirikishije angrede ya seyase, nasanga bifite akarusho kubiro nkirikishije mwabo uvuye mu cyo bihawe kubiro hari hakarusha usanga ikawa iremereye cyane kurusha ikirikishijwe angre ijya de ya NP nakoresha yano hanura nk'abawukoze icya universite ikorera mu banyagihugu na universite y'i Burundi n'imvukira zimbuye icyo nabasaba mbona yuko bakwiza ubwo buryo bwo gushakashaka guhingura umwavu uvuye mu bicupa by'ikawa n'ahandi hantu.
Lydia, wavuze yuko umwimbu wakura mu bitego waba wateje uwo mwavu ukoresheje ibishishwa by'ikawa wasanga biremereye kurusha iyindi myavu. None hari ubutandukane mu kanovera canke mu buryohe bw'izo mfungurwa wasanzeho?
Yego cyane.
Byari bimeze gute?
Bitegwa biteje angres rike usanga umwenga uri kurabirya akanovera umwenga ni jasi ndetse kwanda ufunguye ibitegwa angres rike gacyo ufungura ibitegwa n'uwo mwavu w'icupa by'ikawa ntibisitegu imwe.
Ni kwa hivyo kandukane, nubure mere ndese. Akandi kabazo kanyuma mbere ko duja ku murongo wa telefone ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo bagira icyo babajije cyangwa baterereye. Uwasanze none umwavu ukoresha ukoresheje ibyo bishishwa by'ikawa ungana gute ugereranyije n'uwundi mwavu utandukanye kugira ngo twumve niba hasabwa mwinshi cyangwa mu Kenya ho?
Ku bigori napima urushyigi wanjye ko kabiri urushyi nayo rarimwe kabiri nshyira mu ibango rimwe. Heye mu ntete zibiri by'ibigori kubiharage naho nagira urushyi rimwe kumwe no ku mboga.
Kumwavu usanzwe hoho wakoresha ibingana gute?
Umwavu w'ikirundi w'inka cyangwa w'ibindi bitungo w'icupa by'ikawa niwo nakoresha mo kandi uno mwaka ndawukoresheje urupimo cy'isubira kunganya mu wundi mwaka kuko isi iba yaryoshye kurusha.
Ni ukuvuga ko isi imera neza no mu mwaka ukurikira?
Kera yiyongera ukoresheje imyaka ibiri kurikiranya naho umwaka ugira gatatu ntiwirwa nawe ukoresha ndetse
nakarusha gakomeye cyane. Nkuko nabivuze kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Twakire Jean de Dieu ku murongo, uratwumva?
Yego ndabumva, ndabaramukije na mahoro.
Amahoro neza Jean de Dieu, duhamagaye uri mu yena?
Ndi niyo Jean de Dieu, ndi no muri commune Muhuta mu ntara ya Rumonge. Jewe ndafite akabazo nashaka kubaza abo batumire mwahamagaye. Ino muri kumine Muhuta twareba ikawa cyane gose, ariko iyo ziyiye twacaduze ijana ku matonorero ni kuva amazina ya leta. Rero twebwe nta ibyo bishishwa usanga nyene bica bisigara hiyo nyene iyo baba bazi tuguriye ku mazina ya leta. Je nashaka nsabe cyangwa mbaza abo batumire mwatumiye ukuntu botwegera leta bakatubareza kugira ibyo bishishwa nabyo nyene tuzohe tubirongera amafaranga bazohore babiduhembera, uko umva nazirya kawa zirafite akamaro cyane mugabo burya nage amafaranga turonka ntabwo twovuga ngo arakwiye cyane ukurabye ukuntu igitegwa cy'ikawa kigora kurima n'ibiki cyane turaruha cyane. Rero numvise akamaro cyane ka birya bishishwa, umva birya bishishwa naho n'umurimyi w'ikawa twebwe twazimirwa zishatu zijana hajya kuma kwarya amazina ya leta kwashaka rero harwo rw'abarimyi kubo biduhera amafaranga birya bishishwa kuko twebwe nikuva tuzitwaye ku mazina ya leta ntabwo umva tuzogenda ngo tubikureyo birya bishishwa babiduhema ngo tubone kubikoresha mu mirimo yacu. Twumvise mu gutabira ko bifise akanovera cyane kurusha angres niki.
Urakoze cyane Jean de Dieu, reka dushishikare tubaze na Manirambona ikibazo cy'iwe mbere y'uko tuja kubatumire. Uratwumva Manirambona?
Yego ndabumva cyane.
Amahoro neza, duhamagaye uri hehe?
Ndabahamagaye ndi mu ntara ya Muranza muri Social Day Kirimiro. Igihe nagirambuge ni ikibazo cyerekeranye n'ikawa ibishishwa twatuzi nkagena inzi yuko andi fumbire kubera urumva ndimo bari n'ibikawa. Ariko mugabo nagize ikibazo kubera hari abantu bari nk'ahantu badashobora kurima nk'akawa. None nko kugira ngo bashobore kuronka iyo fumbire, none rizoshoboka gute kugira ngo wari wese ashikirwe iyo fumbire ashobore kuyironka? Icyo ni ikibazo cya mbere. Kaca nongera yo nkagarwa ikibazo gira kabiri. Ndiko ndiyumvira igitegwa cy'ikawa nk'amafaranga ngaha mu Burundi dushobora kuronka ku kiro cy'akawa. Niyo njambo nari amafaranga make cyane gore. None ko n'ibyo bishwa bifite akamaro kandi bumva bishobora guhingurwa, ntabwo none bashobora kuvugana na leta kugira barabe igitegwa cy'ikawa yuko cyo kongera igiciro. Ibibazo cyanjye rikaba cyari.
Urakoze cyane Manirambona. Twabaze Innocent Ntakirutimana ajejwe inyigisho muri rishirahamwe CERT Kiyago. Innocent, ibibazo by'abanywanyi babiri bisa n'ibisa, ibishishwa barabibasubiza iyo mugiye kugurisha ikawa mahinguriro ya leta canke boba babibahembera muri make nivyo bibazo byawe
ya nibaza ko itakibazo abajije bakizi ikaba bakizishora narategwe umugambi kugira tuwumve turukorere ko nuko twabona ubwa mbere igirishisha by'ikawa biratera intambamye cyane cyane ku mashefu ku mayizine y'ikawa igirishisha birahungabanya ubwa mbere ibidukikije nuko nkaho igirishisha biri ni ukuvuga ku mayizine usanga ari hantu kubona amayizine akunda kuba yegereye cyane cyane umwonga ni ukuvuga igirishisha iyo biriko biragenda biruhukira mu mwonga ni ukuvuga ahantu hose bigukiriye mu murima bigenda bituriye uko bigenda bijyanye n'umukori uva mu ikawa ni ukuvuga iyo izini iri haruguru ahepfo yaho hari iyo mirima ni ukuvuga abanyagihugu bategerezwa ubwa mbere kwidoga yuko imirima yabo iri kuyononeka nacyo gituma twaje tubikora twebwe twisunze kugira turwanire imirima y'abantu kugira twubahirize ibidukikije tubikingire
ni ukuvuga ko aya mahinguriro asanzwe abita ibyo bishishwa
ikala bibi kakumugaku nko kuyandi mayizine abisanzwe yeguma ngaho onya niye abanyagihugu bari abagifika bakaza nk'ababitora muga nta fisi batora batoto akaje tumaze gatiga bironona mbere n'isana tima naye mayizine ari nafugira kubishiramwe uwundi motayi wo kubikuza muri ahantu mu kinogo bifikiramwo kugira ngo ihave umushefu wa izine azosubire gutangura iyindi kampanyi afise ahashiri ibyo bindi akabinda kubitangira amafaranga nyine kandi ntacyo biheza ngo bimarire iyo yikiri
none mubona abanyagihugu bashobora kuja kuri ayo mayizine kuri ayo mahinguriro bakabigura canke bakabihabwa canke nk'uko Manirambo yabajije murashobora kuzovugana n'ayo mahinguriro akazoduza agaciro k'ikawa bitewe n'uko harimwo n'ibishishwa ico ciyumviro mu kivuga kwiki
yego ubwa mbere nuko aba umunyagihugu yo ubwa mbere kuko yomenya neza yuko uwo ibyo bishishwa iyo kawa yiwe ubwa mbere irimo ibintu bibiri nuko menya yuko iyo kawa ubwa mbere uyishoye ukabitegezwa kunyobwa igira kabiri nuko menya yuko ibijya bya ibyo bishishwa byavuye muri iyo kawa yiwe basubira guhindukira akayikuramo umwavu utabira ibiteva byiwe akayibintu ubona ngo nagiye ngo n'umucafu ngo yataye kuvuga ikaba amenye yuko uyibona mu itafu uyibona mu biharage uyibone mu bigori uyibone mu mboga uyibone ikintu icyo ari cyo cyose kiko turakorera ko turabe yuko dushobora kuba kimereka ntibice bihagara bya ngaho kuko kiko turaraba ikaba benshi barayidogera ko yamara imwe mu mwaka iraruhisha nta kintu na kimwe umunyagihugu yovuga ati ndayibona ko kandi niyo kawa abanyagihugu bayinwa ntibakeye reka rero natwe twase reka bafi uwo munyagihugu adashoboye kuyinwa nawe azoyibone mu biharage ayibone mu bigori ayibone mu mboga ayibone no mu bindi biterwa bishobora kuba bijyana ishobora kuba iriko iramusahiriza
kumbure dushobora kuzohamagara mu kindi kiganiro abajejwe ayo mahinguriro canke leta nayo nyene kuri iki kibazo abanywanyi babiri babajije cereke yuko bashobora kuronka ibyo bishishwa canke bakabigura tuzogerageza turonke inyisho itomoye ico gihe
nuko rero bagenzi mukunda iradijo rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri ino saha bice bigarukira ngaha turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru mwumvise Facile Gebehu yashize hamwe amajwi na ingenieur Tian Wange yashikanye ahiwanyu uruganda rw'ijwi rya Amerika rwateguye rukongerera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda rurongera kuza kubana namwe samwe ya n'inusu ku masaha mu Rwanda no mu Burundi zime mu nkuru turiko turabategurira harimo nk'inkuru janye n'imirimo yo kubaka ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bugesera mu gihugu c'u Rwanda yatangujwe icese kuri no wa gatatu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame makuru yacu ya saa moya turaza kandi kubabwira iby'umunsi mpuzamakungu w'abasangwa utaka wahimbajwe uno munsi ijya nino hagataho ibitigira imfata kibanza c'ivyavuye mu matora yo mu gihugu ca Kenya yabaye ejo bikomeje kudahurizwa ko hagati n'uruhande rw'abavuga rumwe abari ku butegetsi n'abatavuga rumwe nabwo muri ico gihugu navyo ne turaza kubigaruka ko na hasamu ya nanusu rero mubandanye gutiramana natwe